Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye ndabaramutsa. Ni Thomas Kamiringi. Ikaze kuri radio yanyu tudatinze amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo muragezweho na Louise Bigirimana.
Mwanamutse Thomas turayahera kuyavugwa muri Afrika yefo impunzi zitari nke muri icyo gihugu zimaze hafi kwezi zigandagaje hanze y'ibiro bya HCR basaba kwimurirwa mu kindi gihugu kubera inzigo y'akazikira hamwe n'urwanko abanyafrika babafitiye babahora ko ari abanyamahanga. Impunzi zahunze Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Malawi, hamwe n'u Rwanda zivuga ko zidashobora gusubira mu bihugu zavuyemo ku mvo z'umutekano, ariko zikavuga ko zemeza ko zitaciyumvamo Afrika yefo. Zivuga ko amabutike yazo bakoreramo urudandazwa yasahuwe, amazu yabo babamwe yasahuwe, kandi badasiba gutegwa no kuburabuzwa kubera urwanko bankwa nk'abanyamahanga. Liliane Nyota ni impunzi yahunze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari muri Afrika yepfo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe.
We ran away from our country, running from tribulations. We came here in South Africa, we found more trouble, more tribulations, because xenophobic attack is real. Xenophobia is real, no one can deny it. It's real.
Uyu mukongomani Nyota avuga ko yarazi ko agiye kuzoronka amahoro inyuma yo guhunga igihugu cy'amavukiro, ariko ngo yasanze ahungiye imvura mu muvo yagiye mu gihugu cyanka abanyamahanga. Afrika yefu ihaye indaro abasaba ubuhungiro barenga ibihumbi 250. Nyota akavuga ko bariko basaba HCR kubimurira mu kindi gihugu gitekanye. Aha ni mu gihe ku munsi wa mbere w'indwiza itariki ya 20 ishyirahamwe impuzamakungu ONU rizokwibuka umunsi wahariwe impunzi. ONU ivuga ko uyu munsi ushitse ku isi hari impunzi nyinshi zigeze ku bihumbi ijana, harimwo n'izo muri Ukraine muri aka kanya. Muri Afrika kandi abaroberi barishe abanyagihugu indwi mu buraruko bushira uburengero bwa Centrafrica. Igipolisi cyavuze ko abitwaje ibigwanisho bo mu muhari Trouazel ari bo bateye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ikigwati cy'indanga hafi y'urwibe na Chad. Umuhari Trouazel ni umwe mu mihari ikora iterabwoba ku banyagihugu muri Centrafrica. Umushingamateka Bernard Dila nawe yavuze ko n'abandi bantu batandatu bakomeretse muri ico gitero. Hano muri Leta Zunze za Amerika ubwicanyi hakoreshejwe inkoho burabandanya. Ejo ku munsi wa kane haramukiwe Leta ya Alabama, ubwicanyi hakoreshejwe inkoho bwongeye kuba aho abantu babiri bishwe mu rusengero uwundi umwe arakomereka muri iyo leta. Ubwicanyi bwabereye ku isengero yitwa St. Stephen's Episcopal Church ni mu gisagara cya Vestavia Hills, kandi warashe ari mu minwe y'igipolisi nk'uko byavuzwe n'igipolisi cyo muri icyo gisagara. Muri Amerika kandi Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kane yasabye Uburusiya gufata neza abakorera bushake b'Abanyamerika bwafashe bariko baragwana ku ruhande rwa Ukraine. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu hano muri Amerika, Ned Price, yavuze ko Abanyamerika ari abanyororo bo mu ntambara kandi bakwiye kubahirizwa nk'ikiremwa muntu. Price yavuze ko hari umunyamerika agira gatatu yaburiwe irengero muri Ukraine, yiyongereye ku bandi basirikare babiri bakukurutse bafashwe n'Uburusiya ku rugamba muri Ukraine mu ndwi iheze. Imiryango yabo hamwe n'abamwe mu bashingamateka bavuze ko abo bantu baheruka kuvugana n'imiryango mu ndwi iheze. Bavuze kandi ko bariko bagwana ku ruhande rwa Ukraine hafi y'urubibe n'Uburusiya. Perezida Joe Biden yavuze ko Amerika ata basirikare yarungitse kugwana n'Uburusiya, yasabye Abanyamerika kwirinda kujya mu bice birimwo intambara muri Ukraine. Hano muri Amerika kandi umugwe bashinga amateka washinzwe gutohoza ku migumu ko yabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere umwaka uheze kunyuba kwa inamashinga amateka Amerika Capital irabandanya kumviriza ibyabona n'abafise ibyo bazi ku byabaye abavuze cyo ku munsi wa kane havuzwe ko wahoze ari perezida Donald Trump yagobereye cyane wahoze ari cyegera ciwe Mike Pence yamusabye kubuza Congress kwemeza ko umudemokrate Joe Biden yatsinze amatora yo mu 2020 umuhanuzi wa Mike Pence Greg Jacob yasiguye ingene umwavuka wa Trump John Eastman yagerageje kwemeza Pence ko afise ububasha habwa n'amategeko bwo kwanka ibyavuye mu matora. Mike Pence yaranse gukurikiza ibyo yasabwe na Trump, yavuze ko ibyo yemerewe nibwirizwa shingiro ari kugurura amabahasha arimo amajwi yemejwe mu itora ry'intumwa z'abahagarariye abatoye yitwa College Electoral mu rwandiko yashikirije ku munsi wa mbere komisiyo iri kiratoza kuri iyo migumuko. Donald Trump yavuze ko abademokrate bariko baragerageza kumuzibira kuzokwitoza mu matora yo mu mwaka wa 2024.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Chuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasabira amahoro akarere k'ibiyaga bigari.
Turasabiye amahoro mu karere kacu kugira dushobore kugendanira tutinubana. Turasabiye igihugu cya Congo kironke amahoro.
Perezida Ndayishimiye w'umugatolika wemera cyane yabivugiye ejo mu masengesho yo gushimira Imana imyaka ibiri amaze ku butegetsi. Mu Rwanda, Kigali iri mu myiteguro ya nyuma yo kwakira COGAM, inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Icyongereza. Ejo kandi isi yose yijihije umunsi wahariwe umwana wa Afrika. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi, leta yafashe icyemezo cyo kugabanya intara zigize igihugu zigiye kuva kuri 18 zibesha n'ukandi zihindure n'amazina. Komine nazo zizaba 42 mu gihe zari 119. Pierre Craven niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Inama shikiranganje yakoranye kuva kuwa gatatu gushika kuri uyu wa kane niyo yafashe ingingo yo kugabanya igitigiri cy'intara n'amakomine bigize u Burundi. Yarirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Igitega. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yashikirije ko intara ya mbere ari Bujumbura igizwe n'amakomine 11 ariyo Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke, Mpanda, Mubimbi, Muha, Muhuta, Mukaza, Mugina, Mugongomanga na Ntahangwa. Umugwa mukuru uzo buri i Bujumbura ari naho hari umugwa mukuru w'ubutunzi. Intara ya kabiri ni Buhumuza, ifite umugwa mukuru Mucankuzo, igizwe n'amakomine 7 ariyo Butaganzwa, Butihinda, Cankuzo, Gisagara, Gisuru, Muyinga na Rugigi. Intara ya gatatu ni Gitega, ifite umugwa mukuru Igitega nyene asanzwe hari umugwa mukuru w'igihugu wa politike, igizwe n'amakomine 9 ariyo Bugendana, Gishubi, Gitega, Karusi, Kiganda, Muramvya, Mwaro, Nyabihanga na Shombo. Na intara ya kane ni Burunga, ifite icyicaro gikuru Imakamba, iyi igizwe n'amakomine 7 ariyo Bururi, Matana, Makamba, Mpinga, Kayove, Babanda, Rumonge na Rutana. Intara ya nyuma ariyo ya gatanu ni Butanyerera, ifite icyicaro gikuru Ingozi, iyi izo bigizwe n'amakomine 8 ariyo Busoni, Matongo, Kayanza, Kiremba, Kirundo, Muhanga, Ngomba na Tangara. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yasiguye igituma iyo ngingo yafashwe.
Gutunganya neza ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Kwisunge n'intwaro mu gihugu hagati tunganijwe mibugu dusangiye byo muri aka karere k'Afrika y'ubuseruko. Gushyiraho amakomine ashobora kwibeshaho. Gushyiraho intwaro yegereye abenegihugu. Gukomeza ugukorera hamwe hagati ya leta n'abigenga. Kugabanya uburyo leta yahora ishyira mu makomine. Kugabanya uburyo amakomine yahora akoresha no kugwiza aharihishwa amakori n'amatagisi.
Umushikiranganje w'intoro ya gate mu gihugu ari nabajeje utunganywa gintara n'amakomine yaruka gusigura abanyepolitike batwara imigambi itandukanye kwiyinda intombero ari gutegura neza amatora y'imirije. Gervais Ndirakobuca
twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujaho norodecoupage administratif igabanya amakomine ikagabanya n'intara no code rero ntishobora kuyishika ko ibyo byirizwa bitaraja mu ngiro kugira duce tugira rokode twifunze yorodecoupage shasha.
Bamwe mu banyamigambwe babibonamo amahinyo nk'umugambwe Sanel watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora aheruka ari nawo uri imbere mu itavuga rumwe na leta ubona ko ari urugeri rugamije kwiba amatora y'abashinga amateka ategekanijwe mu mwaka w'2025 n'ay'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. Agatondwa satwa ari umugambwe Sanel avuga ko iryo tegeko ryari rikwiye kwitonderwa ndetse abogega bose baga sabga intererano yamara naho biruko abandi nk'umugambwe APDR usanga kugabanya intara bizotuma woroherwa gushikira abanywanyi kubasaba majwi. Gabriel Banza witonde atwara umugambwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Kuko urusanga amatora geze ugasanga umuntu ari mu ntara zike ntamenye ivere mu zindi ntara ariko mu ntara zose imigambwe kumburizo biriyo kuyo dukurikirana ibiri kubirahabera ahubwo nakaje baduhaye kuzo nakuzo kwitoza mu ntara zose hama tugakurikirana ku mabiro de vote yose tukabona uko amatora ari karagenda neza. Dusaba yuko bosha bahereza ingufu amazone kuko no munsi ariyo afagwa n'umushefu de zone utabona neza uruhara rwabo muri administration.
Muri iyo nteguro y'inama shikiranganje amazone yabaye menshi ava ku 399 aja ku 447 eka n'imitumba izoba myinshi kuko igiye kuba 337 mu gihe yahora ku 2910. Bitegekanijwe ko iyo nteguro yemezwa n'inama nshinga mateka hanyuma igategwa ko umukono n'umukuru w'igihugu ibitazogorana kuko umukuru w'igihugu ari nabo yararongoye inama shikiranganje yafashe iyo ngingo. Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Muri Uganda kandi muri aka kanya mu karere ka Kisoro turimo turumvikanira kuri FM 88.9 ya radio Ijwi Riyobora. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze imyaka 2 ku butegetsi. Umuryango we wakoresheje imuramvya igikorane cy'iminsi 3 cyo gusenga no gushimira Imana. Ibindi kuri iyi nkuru ni Eloge Uyikaneza.
Ahari kuri paruwasi yitiriwe Mère du Bon Conseil de Muhanga ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi niho ariko habera igikoranire cy'iminsi 3 cyateguwe n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo gushimira Imana ku myaka 2 iheze. Perezida Ndayishimiye yashikizwa amabanga yo kurongora u Burundi inyuma y'urupfu rw'ikirumbuka rwasubiriye nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Nk'uko batanguye gutwara u Burundi amasengesho y'amayugururwa n'igisabisho cy'abasenyeri cyangwa Padiri Katolika kuri uyu wa kane ni musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Gervais Mashimiye busa yatanguje. Yavuze ko mu gihe abategetsi b'Abarundi bahisemo kuvuga ko bashize Imana imbere bakanayisenga ku mugaragaro bategerezwa kubikora mu kuri. Niko kugaruka ku bintu babona abatwara igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu bategerezwa kwirinda no gukumira.
Icyo gituma ubusenga neza Imana bize gutayirinda kubaka impome no gukumira abandi ubwoko, intara, imigambwe y'abantu n'abandi baciye
ntibikabe byitwaje byo gufata abo mutabisangiye nk'abatarabukanyi bawe ngo bahabwe batoteza cyangwa ibindi byo bafitiye uburenganzira wobuvubye aho kubaka impome zitandukanya cyangwa zikumira ubaka nyabona ibitarugwa bihuza abantu ngo bumve ko bavukana niho uzobusenga imana y'ukuri kandi mukuri.
Musenyeri mukuru wa Bujumbura yanahamagariye Abarundi gukomeza ingendo yo kurekuriranira.
Hari ikindi cya nyuma gihambaye tuvuga muri Dawa twese, kandi nacyo nyene muri ubu Burundi bwacu two kwitwararika rwose twihweje ibyo twaciyemo kandi n'ubu tukirimwo. Ni iki cy'uko tubwira Imana ngo uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi. Uko ubihindura kose mu Kirundi uvuga ngo uduharire nk'uko duharira abandi, mugabe iryo jambo novuga rya reciprocite ryamamwo, ubisemo neza rero umwanya kuturi ku rugendo ngaha ku isi mu kurekurira abandi ibyo byose dufitiye uburenganzira.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe yasabye imbabazi ku byaha byinshi bikibonekeza mu ndongozi harimo ubunyonyezi bw'amatungo ya leta n'abagirira n'ababandi. Uku niko Perezida Ndayishimiye yabigaragaje mu gisabisho.
Tubabarire ku nyifato yaje kabereye, tugirira ikigongwe kuko kagatumatare ntikaratuvamo, turacyafise ishyari n'inzigo mbere muri twebwe. Hari abakijijiwe n'umwina w'iby'isi bakagira ibyo batari bicuya. Turacyarimwo abirukira mu b'intazi, abasambura ingo n'imiryango z'Abarundi, turimwo bakako, turimwo abagirira n'ababandi, turacyafise indambi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe yari umukatolika yemera cyane, yasabiye ibihugu bya Afurika na cyane cyane Congo irimo intambara mu buseruko bwayo muri kino kiringo, mbere y'akarere ka Bunagana kari ku rugabano rw'icyo gihugu n'Ubuganda hakaba kaguye mu minwe inyeshyamba za M23 kuva ku wa mbere w'iyi ndwi, yongera asaba Rurema guhosha intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya.
Turasabiye amahoro mu karere kacu kugira dushobore kugendanira tutinubana. Turasabiye igihugu cya Congo kironke amahoro, abenegihugu bacu bagira umwumvikano. Turasabiye Afurika kugira iterabwoba riranguranwa n'imizi. Turasabiye ibihugu by'Uburusiya na Ukraine kugira baheze ingwano barimo kandi bari mu mwumvikano, isirongogwe atawusubira kwitwaje igikene.
Perezida Evariste Ndayishimiye mu masengesho arimo yo gushima ku myaka ibiri amaze mu mabanga ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'abana biwe. Hari n'abategetsi benshi bo muri leta hamwe n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zo mu mugambwe CNDD-FDD yabereye umunyamabanga mukuru wa mbere amaze gutanga imihoho mu gisirikare cy'u Burundi yavuyemo afite ipeti rya General Major. Eroje Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Inama nkuru y'umutekano iyobowe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yafashe ingamba zo gukumira ivangura, kwibasira bamwe n'imvugo zihembera urwango n'amacakubiri. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda basanga iki cyemezo kiziye igihe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaston Ngabo uri Uvira.
Bishenga Muzungu ni umuturage w'umukongomani utuye mu mujyi wa Goma, asanga iki cyemezo cy'inama nkuru y'umutekano cyo kurwanya amacakubiri ndetse no guhigwa kwa bamwe mu baturage ari ingenzi, kuko benshi mu baturage bavuga ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa muri bimwe mu bice bya Congo.
Umutekano wacu ntabwo umeze neza, batuziza u Rwanda, batuziza M23 porta tutayizi, tutakorana, tutari abanyarwanda, tubabakongomani kimwe n'abandi. Dufite bagenzi bacu ku rugamba, abasirikare ba FARDC b'abanyamurenge n'abandi b'abatutsi bahaye barwa bafatikanyije na FARDC kurwanya M23, ariko abaturage tukabigirira mu ingaruka tugafungwa. Kugeza n'ubu hari amakaritsi tocamo.
Mu itangazo umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yasomye nyuma y'inama nkuru y'umutekano yarayibaye yahuje perezida w'igihugu n'ubuyobozi bw'ingabo n'inzego zishinzwe umutekano ndetse na bamwe mu baminisitiri, bafashe ibyemezo bitandukanye birimo gukumira ihigwa ry'abantu ndetse n'imvugo zihembera amacakubiri.
Inama nkuru y'umutekano kandi yashimiye abanyekongo igikorwa cyo gukunda igihugu bagaragaje bitabira ku bwinshi gutanga inkunga batizigama ku ngabo zacu. Yashinze kandi minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu n'ibikorwa by'umuco, minisitiri ushinzwe kwegereza ubuyobozi abaturage na komiseri jenerali wa polisi ya Kongo gufata ingamba hagamijwe gukumira ivangura n'ihezwa, kwibasira bamwe n'ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose cyahungabanya ituze rusange, ubumwe bw'igihugu no guhuriza hamwe muri iki gihe.
Alex Ndisanz we ni umuturage utuye Uvira avuga yuko bumwe mu butumwa bukangurira abantu kwanga abandi bunyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu manama ari bwo soko y'intambara ziri muri aka karere zidashira.
Abasore bagira abantu baza bakoreshwa bagakoreshwa n'abanyapolitiki akaba ari baguma gutanga ama message harya ama message akayisita abaturage kugira ngo bakomeze bakore ibikorwa byo kurwanya mubu. Ivyo ngivyo rero bikaza n'ingaruka mu bantu bapfa no kunyagwa no kongera kandi kudasabana kwa moko ngo kubyara bisanzwe.
Niki biki bagenda bavuga
iyo bavuga ngo abanyamurenge n'abashiti, iyo bavuga ngo abanyamurenge barabishyigiye CHD ni muhaguruke twongere kandi tu iyi niyo okazio kubamara. Ivyo byose babikrea iyo habaye akantu runaka kugira ngo kasisite ubwicanyi.
Kubw'umunyamategeko Cedric Muyoboke akaba n'inzobere mu bya politiki ya Kongo nawe asanga iyi nama nkuru y'umutekano ibyemezo yafashe byo kurwanya ivugo zikuru inzangano ari by'ingenzi muri ibi bihe.
Muri makeya nje nkabavuga ngaruka kuri iriya mvugo bavuze iyo kurinda abantu baba batomoye bakavuga yuko bahana kandi biyamye bivuye inyuma mu kwiyama ziriya mvugo zikurura inzangano kuko nicyo kibaza abantu bafite. Ariko muri makeya twabashimira tukavuga ngo ibyo byose ibyo bakoze bihabanye n'ibintu byabaye muri 1998 aho President Laurent Désiré Kabila yavuze ngo abantu bahaguruke bafata amacumu bafata imipanga bafata imyambi bafata imiheto kugira ngo babungabunge ubusugire bw'igihugu cyabo. Icyo gihe nicyo gihe hafuye imbaga nyamwinshi y'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda.
Ibi bibazo by'imvangura n'ihohoterwa bya bamwe mu baturage b'abakongomani bavuga Ikinyarwanda byagiye bifata intera ikomeye kuva aho May 2023 itangira intambara n'ingabo za Leta ya Congo muri uku kwezi kwa gatanu gushize. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu Rwanda imyiteguro ya nyuma yo kwakira Cogama, inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Icyongereza, iri ku musozo i Kigali. Inama izatangira ku wa mbere. Ejo polisi y'u Rwanda yamuritse uko imihanda izagikora mu gihe cy'inama. Ni inkuru ya Sumutakabuye.
Abatembera mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri wa kane batunguwe no kubona amabendera yaramanitse hirya no hino ku mihanda minini. Ni amabendera y'ibihugu 54 bihuriye mu muryango w'ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza n'ibindi byongewemo nyuma byakoronijwe na kuri wa kane. Kandi polisi y'u Rwanda yasohoye ikarita igaragaza imihanda izagikoreshwa n'abashyitsi n'iy'abaturage basanzwe bazajya bifashisha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera yabigarutseho.
Bamara impungenge yuko imihanda kwa bitekereza muzabifunze nta buzabifunze umuhanda ushobora gufungwa ruko abantu bagiye gukoresha cyangwa se abashyitsi bakoresha akanya gatoya bamara guhita abakoresha batanzira umuhanda ugafungurwa urujya n'uruza rw'ibinyabiziga rukomeza cyangwa se rw'ibikorwa nta nama zizabera mu muhanda. Yumvikane rero yuko nta muhanda uzabufunze kandi turajya tubwira abantu yuko n'ibikorwa bisanzwe byo gutwara abantu n'ibintu bizakomeza
kugeza ibikorwa byose nk'ibyafashe umwanya munini n'ibyo gutunganya imihanda abafite imodoka bazanyuramo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Fidansi Rubingisa nawe ahumuriza abanyamujyi ko nta kizahungabanya ubuzima bwabo.
Ubuzima bw'umujyi buzakomeza, abacuruzi bazakomeza bacuruze, abajya ku kazi bashobora gukomeza bakajya ku kazi, abashobora guhitamo gukorera mu rugo bashobora guhitamo gukorera mu rugo kuko bafite ibisabwa byose. Ushobora kujya gusura umuntu ashobora guhitamo kujya gusura umuntu, ubuzima burakomeza. Hari icyo rero umuntu wese ufite umushyitsi mu rugo yitwara agakora iyo suku, abaturage barabikanguriwe kandi rwose bari no kubikora cyane. Dufite na gahunda yo kugira ngo tumenyekanishe iby'iwacu tubareshye n'ejo bazagaruke.
Muri ibyo byo kwitegura umujyi wa Kigali kandi washyize ubwiherero rusange ahantu hahurira abantu benshi nka Nyamirambo, Remera na Kimironko. Iyi gahunda ije gufasha abashyitsi n'abandi bagenda mu murwa mukuru kutazagira ikibazo cyo kubona aho bakwiherera mu gihe babikeneye. Mugabo Jean d'Amour ni umukozi ushinzwe gukwirakwiza izo za surwumu.
Iteganyijwe ko dushyira tuwarete ku irebero Nyamirambo kuri Car Free Zone. Muri Car Free Zone yo mu Gisimenti harimo 3 cyane hahurira abantu benshi cyane cyane ko numara abashitsi n'undi hari abazaza bajya ahantu hose hari abakeneye kujya bari bitagaturo izi toilette rero n'ubusanzwe zari zikeneye ko umuntu agira ahantu ashobora gukenera ubwiherero akabubona. Ni toilette zubatse nzizo zinafunze n'ibintu bigezweho ku mpande y'izo toilette hari n'ahandi hantu hagomba kujya za coffee shop hakaba n'ahagomba kujya na ATM.
Nubwo abayobozi banyuranye bakomeje guhumuriza abaturage ko inama ya coga mutazababuza imirimo yabo, hari ibikorwa bimwe byamaze guhagarika ku mugwego rwo kwanga ko byazabangamira abashyitsi. Guhera ku wa mbere amashuri mu mujyi wa Kigali azahagarara mu gihe cy'icyumweru, ndetse hari abakozi bamwe basabwa kujya bakorera mu ngo zabo. Abaturage nabo bakomeje kugaragaza impungenge ko mu gihe cy'inama ubwisanzure bwabo bushobora kuzaba ntabwo, nubwo bakomeje kubwirwa ko nta kizahinduka. Umuryango wa Commonwealth watangiye mu mwaka w'1949 umaze imyaka 73. Ni umuryango uhuza ibihugu 54 byo ku migabane yose yo ku isi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri muri uyu muryango bitakoronijwe n'Ubwongereza hamwe n'igihugu cya Mozambique. U Rwanda rwinjiye muri uyu muryango mu mwaka w'2009. Inama y'uyu mwaka ikaba isaba igiye kuba ku nshuro ya 2023, iba buri myaka ibiri gusa. Iheruka yabaye muri 2018 igenda isubikwa kubera icyorezo cya COVID-19 cyari cyarayogoje isi yose. Nyuma yo kwakira coga, u Rwanda ruzayobora umuryango wa Commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti bamwanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, ndabashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
kundi ya furaha manu moja na upendo. Kipindi ya furaha manu moja na upendo. Dr. Marsh Production.